byo indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis nduwimana
wiriwe mwese mwahise mukurikira ibigano byacu ndabahaye nikaze murano makuru yo kuri no mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Abanyagihugu bituri bitaro n'amavuriro bitandukanye mu Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera kubakoresha udukarata two kwivuriza ko bita carte d'assurance maladie mu Gifaransa baridoga ko batagihabwa imiti hisunze uto dukarata abashyirwa mu bitaro nabo baramaze amezi atatu barinda kurishwa amafaranga mu 50% y'amarundi bakongera bakarishwa ibice 20% by'amafaranga y'imiti amavuriro aba yakoresheje muri zone Kabezi muri komine Mugere y'intara ya Bujumbura naho havugwa ingorane zo gutuma tumana ko ziriko ziramara ikiringo cy'umwaka izo ngo zihungabanya imirimo ya misi yose kuba haba nk'uko babyivugira bwabateguriye n'ibijyanye n'akazi tuvugaho igikogwa cyo gusubiza abigisha bari barahinduriwe aho bakorera mu bibanza bahoramwo hagati y'imyaka 2017 n'2019 kigeze mu gihugu hamwe n'ibijyanye n'ibiganiro byotuma abigisha bakora borohewe mu gihugu utuma amajwi bashikira ni Kofi Olivier Rubera Intwari kwese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano hari umwana yoba yarafize imyaka 12 yaba ku mutumba buheka muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga yatowe kuri uyu wa gatandatu yitabye Imana ikizigaciwe catowe mu nzi wabo amakuru atangwa n'abamubonye ubwa mbere yakemezwa n'abajeje intwaro muri ico gice avuga ko uwo mwana yoba yiyahuye yoba yatase na murumuna we ababyeyi bari mu rubanza ibyo byatumye n'umubyeyi wiwe abonye byabaye hakwakwiye ku buzima kuko yahavuye nawe aca yinjira mu cumba ariyugarana nawe agerageza kwimanika yagiye gutabagwa n'ababanyi biwe babanje gusambura iyo nzu nkuko abajejwe intwaro baho babandanya babyemeza ntandu zitatu zari bwahere umubyeyi abuze uwundi mwana ingendo yo kwiya ku buzima ariko irategwa ibyatsi n'abajejwe intwaro aho Inyanza bamwe babyitiranya no kwemera ibintazi inkuru dukesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera mu gice c'ubumanuko Abanyagihugu bituri bitaro n'amavuriro bitandukanye mu Kayanza aho ni mu ntara ya Butanyerera kwa fizu dukarata biburiza ko bita carte d'assurance maladie mu Gifaransa baridoga ko batagihabwa imiti hisunze uto dukarata abashyirwa mu bitaro nabo haheza amezi atatu barinda kurishwa amafaranga 50% y'amarundi bakongera bakarishwa ibice 20% by'amafaranga c'imiti amavuriro aba yakoresheje abanyagihugu basaba leta kuronswa imiti hisunze uto dukarata amafaranga bitaro nayo agasubizwa ku 12,000 by'amarundi bahora basabwa ni mu gihe bamwe mu bajejwe igisata c'amagara y'abantu aho mu Kayanza basigura ku ibyo biba kugira ngo hubahirizwe ibwirizwa ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yo muri Nyandagaru y'umwaka n'inkuru tubaza Jean Nahimana akorera mu Kayanza
nk'uko bishikizwa na bamwe mu barwayi bitura amavuriro mato mato akorera mu turere dutandukanye twa komine Kayanza ngo iyo bagiye kwivuza canke bajanye abana abaforoma babakira barumviriza uko barwaye ariko ngo nta miti babaronsa icyo bakora ngo barabandikira bagaca baje kuyirondera mu mazu y'idandarizo imwe bita farmasi mu rurimi rw'igifaransa aba n'abandi mu bitura amavuriro yo muri ako karere bakavuga ko iyo abaforoma bumvirijwe ne barwaye benshi mu barwayi bahabwa ibinini vya paracetamol bisanzwe bikoreshwa mu kugabanya ubushuhe n'ububabare ngaha rero bakibaza niba barwayi bose bitura aya mavuriro bo babarwaye indwara imwe bikabayobera iyo barungitse mu bitaro bikuru vya Kayanza naho bigashika bakinjizwa ibitaro ngo babanza gusabwa gutanga amafaranga 50,000 y'ingwati ariyo kosho muri mu Gifaransa imiti nayo bavujwe bakayiriha amafaranga 20% ni mu gihe aho hambere umurwayi ativuriza ku ikarata ya mituweli ya leta bishitse akinjizwa ibitaro akoresheje ka gakarata ko kwivuriza ko bita carte d'assurance maladie yatangishwa amafaranga 12,000 vyonyene ahasigaye akavuzwa ku buntu gushika asohoka ibitaro umwe mu bakora kuri ivyo bitaro adashima kwivuga izina amenyesha ko iyo ngingo yo kurihisha amafaranga 50,000 mu rwayi yinjijwe ibitaro hamwe no kuriha amafaranga 20% y'imiti yakoresheje mu kumuvura yasohotse mu kwezi k'8 kuno mwaka n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida abanyagihugu bato bato bitura amavuriro n'ibitaro vya leta bakoresheje ka gakarata ko kwivuriza ko basaba bashimitse leta ko baronse imiti ikwiye kandi ijanye n'indwara umumo wese abarwaye abinjizwa ibitaro nabo bagasaba yuko busubira kurihishwa amafaranga 12,000 nkuko vyahora narije abatari bake bavuga ko babayeho mu mikoro make muri komine Kanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
leta nayo yarayemeje integuro nshasha yibwirizwa ritunganya igisata c'amazi meza isuku n'isukura integuro yizwe mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwe umuvugizi wa leta hashikiriza ko mu bishasha bigiye kuba hari gushinga ingingo mperekeza mu gutunganya igisata c'amazi kuva mu isoko gushika kuyakoresha hamwe n'izindi ngingo zijanye no guhingura no gutwara amazi atosekaye kugira ngo ntihagire ibyo yonona n'ibidukikije bikingigwe umviriza Jehome niyo nzima n'umunyamabanga mukuru wa leta
Inegurije gushiraho amateka agenga ibijanye n'amazi meza isuku n'isukura. Kubijanye n'igisata cy'amazi meza, integuro irashiraho ingingo zikurikizwa mu gutunganya icyo gisata cy'amazi guhera mu isoko cyangwa handi avomwa gushika kuyakoresha. Integuro irategekanya ko utanga ayo mazi ategerezwa kubanza kuvyemererwa kandi ayo mazi agateza kubanza gusuzumwa kugira ngo barabe neza kwashobora kuba atari birohe kubyerekeye igisata cy'isuku n'isukura ingingo ziri muri integuro zerekeye kwegeranya gutwara no guhingura amazi atosekaye ayo mazi mabi azosuzumwa yongera ahingurwe kugira ngo ntihagire ivyo atosekaza kandi nibidukikije navyo bikingirwe integuro irategekanya kandi ivyo kokogwa mu ntumbero yo gukwega abikorera itwabo ngo bashire imitahe yabo muri ibyo bisata bibiri n'amashyiranganje yo nteguro yarayemeje ihejeje kuyunganira no kwitosora
Jehome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no gutuma tumana ko muri zone Kabezi aho ni muri komine Mugire mu ntara ya Bujumbura abugwa ingorone zo gutuma tumana ko ziriko zirashikana ikiringo cy'umwaka zihungabanya imirimo ya misi yose kubahaba abanyagihugu bavuga ko kugira bashobore gutuma tumana ko barinda kwiyunguruza kugira ngo baronke imirongo ya telefone basaba ko ibi byo turi gumuti kugira ngo nabo bibone mu iterambere rya none Odiro Nkejimana
Tuziwitse nk'ibipupe imwe mu nyishi tangwa na bamwe mu banyagihugu mu bice bitandukanye vya zone Kabezi ni muri komine Mugere ntara ya Bujumbura iyo hagize ubabaze kijanye no kwituma tumana ko ku telefone gifashe muri ico gice abo banyagihugu bidoga ko afumwa kurangiye ibizwe nk'amarezo kubakoresha ama carte sim ya limitere biguma bihungabana aho ni mugihe abakoresha ya leoyo basa n'abamaze kuyiheba
amarezo ntaboneka kuri nayo amarezo ya limitere na leo ndi nayo ariko leo yo ni kubabanye kango pado connection ko rijas anya wose kuva bayi mansi ndigera
nta marezo turonka tubona byiko pasensi tuzitunze ko nyene nk'ibikuko nanka ta marezo turonka tusha tubika tukanyegeza
kubera iyo ngorane yituma tumana ko bamwe mu banyagihugu bisaba ko bafata urugendo baja ku misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura kugira bashobore gukoresha telefone
turava ngaha ni mugakungu twaragiye mu migera turabura marezo turaduga imutumbi mutumba arabura ni mugakungu niwe twaronkeye amarezo ushiramo kwiyunguruza utiyunguruze ntushikaye umuntu aca gutiza kanoti ko kufata bisi canke imoto
ugiye kurondereka
ya marezo
abandi batorohewe muri kino gihe nabafise amabanga bajejwe nk'abaremesha kiyago bavuga nk'amahimiriza abahora bategura gukora atagikunda ko kubura uko bakoresha telefone
yo bishitse akaboneka ahantunyara gasa kurondera umuntu
imirimo yawe imeze gute muri
nkoresha amaguru n'ubwo ntubona ko nitonge ngenda kubaza ibintu bigereye
abo banyakabezi basaba bajejwe ibyituma tumana ko mu Burundi kuraba ingorane yabaye muri ico gice ubu gisa n'ikiriko kibamwe gisagara kugira nabo bajane n'iterambere twashatse kumva ico bamwe mu bajejwe intwaro ku nzego zo hasa umukabezi babivuga ko ariko turabakena nayo ngorane ihavugwa imwe mu mitumba igize ico gice ca Kabezi irabonekamwe iminara baho bavuga ko ari ya mashirahamwe gutuma tumana ko atawuzi gituma atacifasha ico gice ni mugibici jana kujana Mwurundi ayo mashirahamwe yemeye gukoreramwo ibice 20 kujana vyonyine arivyo bimaze kuronswa ibituma tuma nako ryoroha
ariko rero leta y'u Burundi irabandanya kuremesha abafisi ingorane nk'iyo cyo kimwe nibijanye n'ukwikwega kumuvuduko wa internet mu gihugu mu ntango z'uno mwaka turimwo umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe arimo gutuma tuma nako yari yavuze ko mu bice bitandukanye ariko arongerezwe iminara y'amashirahamwe yo gutuma tuma nako itahora ku buryo ayo mashirahamwe nyene yo gutuma tuma nako atazosubira kuronka ibyitwazo ico gihe ubushikiranganje bwari bwaremesheje abarundi buvuga ko leta ibikurikirana ku munsi ku munsi
Radio Indundi Culture
Radio Inundi Kiritiyo turamandanya nano makuru mu bijanye n'akazi sindika ko na pesi hurikiyemwa bigisha mu mashure nshingiro na inyuma ya shingiro mu Burundi irasaba ko igikorwa cyo gusubizaho bahura habigisha bari barahinduriwe aho bakorera mu myaka y'2017 n'2019 cari catangujwe n'ubushikiranganje ico shigwa mu ngiro by'ukuri iyo sindika inegura ko igikorwa caciriwe hagati muri no misi atani siguru abo kiraba bahawe umukuru wa Konapes Emmanuel Mashandari avuga ko bamwe muri abo barezi babayeho mu buzima butoroshe bigatuma n'imirimo bajejwe idatunganywa neza umwigisha asanga hageze ko abo bigisha bagenzi we botezurirwa
Icyo kindi cyabaye mu 2017 hama mu 2019 kandi cyarakoze ko cyane abigisha benshi arombe n'abahebye akazi abana nawe imijyango irasambuka twe twa dusemera tubwira tuti ni kuri gerageza murayo kwa bantu bagaruka bahora bakora cyane hafi ya na cyane cyane yuko kwaje tubona bajye kugenda hari bashasha bashizeho cyerekana yuko cyakintu bavuga ngo ni benshi kitari cyo umushikiranganje yafashe ingingo yuko baze baragarukana bukebuke mwana shaka n'abayobozi b'indero mu makomine no mu ntara bari bavuze ko abigisha benshi atatu yuko arabafashe kubera iki baza bava kure agashika amasaha yahetse yarushe ataruzi mwanya gutegura bigashe mutera ikibazo ye umushikiranganje twashininyiwe yafashe navuga yuko bo bagarukana bukebuke aho wabona hose ari kibanze mugabo munyuma nanye numva ngo arabihagaritse ibitwebwe mu masendika simuri kora pese honye na masendika nka yose byatubaje cyane barorere umwanya uri kuragenda iyari ntari karakora kukarababaye babana bagira ngo bagiye gufashwa ndacyo ikora rongo rero twatuti abo bantu bogerageza bakabatezurira kuko imyaka bamaze nyuma y'imijyango ni myinshi kandi bababaye kwera ko ibanza byabo byagiyemo bashashe twe twosaba yuko icyo kintu cyo kosogwa n'ingoga abantu bakumba yuko bagomba gukora kandi bakora bagononokiye makuru tuza turatanga hirya no hino barayumva mugabo naho bayumva umenga ingingo zihuta gufatwa cyane iyo hageze kufata ingingo iza gufasha
ku ruhande rwayo sendika stebe nayo nyene ihurikiyemo abigisha yemeza ko igiye gukomeza inzira yo gusaba ibiganiro bihuza abigisha na leta kugira ngo hatoge umuti ku ngorane ziriko zituma bamwe muri abo barezi badakazi bakaja kukarondera hanze y'igihugu ibi byavuzwe kuri uyu wa gatanu aho ari haramutse hashingwa inzego z'iyo sendika ku rwego rw'intara ya Buhumuza umukuru wa sendika ku rwego rw'igihugu cyo kimwe n'ugiye kuyiserukira aho muri Buhumuza bavuze ko imvo zitera umwiheburo abarezi zifise ishingiro pantaleo na karutimana
nkuko byemezwa na Reminsengi yumva arongoye sindika y'abakorera mu gisata cy'indero stebe ku rwego rw'igihugu haracyari byo gusaba no guharanira igihanza bakorera muri icyo gisata harimwo gukorera kure yaho baba guhembwa amafaranga makeyi be n'akazi karenze gatumwe n'ike najya bigisha n'ibindi ni nayo mpamvu kubwiwe iyo sindika izokomeza kuba hafi y'abakozi no gusaba ibiganiro na leta kugira uburenganzira bw'umwigisha bwubahirizwe ndetse habe n'akarusho mu kubaho kwiwe
leta irabibona ubu tuba dusanzwe ubukire bw'abigisha uriko biriyongera turabona ko bagenda kubera bumvise aho byo bimeze neza kurusha twe tuzobandanya tubwira leta ibyo tubona ubundi umwigisha nacyo ndavuga ntiyamaze kugenda bangahe kandi kugenda n'uburenganzira bw'umuntu kuva kera abantu baraje banaha mu bindi bihugu tumaze kujyamo leta irafasha ikarondera akazi abashomeri mu bindi bihugu by'abagenzi abagenda si ikibazo ntabwo ni arabe abasubirira cyanki barabe kugira aba bagumane kumwe bagira abantu bo muri kaminuza aba bumusharukwiye ahubwo bava handi bazi baduhurumbira
iyo mpamvu nyene ikaba ariyo yatumye hashigwaho inzego nshasha ku rwego rw'intara nshasha ya Buhumuza kuri wa 14 munyonyo biciye mu matora mu byinzo nzego zizigiwe zizokwihutira mu gukurikiranira hagufi ibihanze umwarimu ubwa Gabriele yatorewe kurongora iyo sindika kuba hageza umwigisha atakomoka akaja hanze y'igihugu kurondera aharuta handi ngo birafise ishingiro
kwe rero tusaba leta yuko bwa mbere iyo kwihutira gusubiza abigisha bagenda kugira akazi nikononikara ubwa kabiri ikaraba igituma bagenda ikaraba ingene yo byorosha notamment leta yashaho politike rero ikubakira abigisha kugira ngo omwe ico kivemo nayo ibisigaye leta iha gushiraho ko zibashasha abarimo nubwo kumbere batari abahereza bakite batuma gukora aho bazobashira nibaza neza yuko abarimo hari hakarusho dusaba leta ariko bandi muri iyo nzira umwarimu ahebye akazi ntibarinde kumakuhera kugira ngo basubirize
asaba abigisha kuja hamwe mu masendika kugira babandanye urugamba rwo guhabuza agateka kabo no gusaba impinduka mu mibereho yabo ibuhumuza Pantaleon na Karutimana Radio Indundi Kiritiya
ishirahamwe ryiyitiriye urunani rw'ugwaruka rw'abatwa mu iterambere rusange rivuga ko ritewe impungenge ninge n'abana b'abatwa bariko bararungikwa na leta kwiga mu mashuri y'indaro badaheza ngo baherekezwe nk'uko biba byaravuzwe bakiyarungikwamo iyo shirahamwe ritanga akaroro ku bakenyi bikoresho mu mashuri atandukanye arico gituma kubuga urunani bitigira iby'abana b'abatwa bahe mu mashuri bitagabanuka urongo y'urunani Jean Baptiste Sindayigaya asaba ko bajejwe gushira mu ngiro biba byavuzwe n'umukuru w'igihugu boja barareka kubyirengagiza
leta murabona ko bamaze gufata ingingo yuko umwana w'umutwa atoye cha kibazo cyo mu mwaka w'icenda acaja kwiga mu mashuri afite indaro amanota yose abayarose naho abayarose ajya yo kujya mu mashuri atagira uburara baca ironka ubwo burenganzira akaza ku mashuri ari mu indaro ariko kibazo kihari nuko bamufasha akinjirayo badasura kumufasha ngo amukurikirane mu gihe yimuke muri indi shuri baheruka kumufasha agitangura mu 11 amaze kuduga ntibasura kumufasha nka kujya batezwa kumuha ibikoresho by'ishuri bakamuha bijya byose bisabwa amasabune natujya duhera aba bahatwa kwifashisha mu gihe ari ku ishuri ni hamwe cyusanga kenshi bahevye amashuri nkubwo ushika no munsi ari abanyeshuri barimo ayo mashuri y'indaro batararuswa ibyo bikoresho by'ishuri kandi urabona ko umwaka uheze inavyo biratuma n'umwana atiga neza bigatuma ashora guhana ishuri ko turafise groupe duhuriramo tukaza turavugana ati kwiri shure abana ntibaranka ibikoresho kuri ishure ntibaranka ibikoresho byose ni intambamye mikaba intandaro yo kuyobegwa nibaza ko nyine icyo bari mukuru w'igihugu ngira ngo atoba arabimenya ko ariko bigenda mu gihe byo mushikira akabimenya cyo aviza kuruta kuko muribuka ko aho haheruka kuba umunsi mpuza makungu hariwe basangwa butaka ku isi mukuru w'igihugu yarasavye imbabazi abatwa aravuga ati kubw'amaleta yagiye arakurakuranwa akumira abatwa ndasavye imbabazi abatwa tubure tugiye kurondera ingene tubashumbusha nuko nyine icubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze abajejwe gushyira mu ngiro amategeko aba yavuze bateza kucabikora
mu bijanye n'imicoka mahishingwa ry'umugwi w'abahinga b'ubwego nshingwa Kirundi uherutse kugenwa nibwirizwa ry'umukuru w'igihugu ushobora kugira kamaro kadasanzwe mu gukomeza ururimi kavukire haba mu mvugo haba no mu nyandiko yago akanashingwa kazinduzi yanditswe mu rurimi rw'ikirundi ariko kuye kunganirwa no mu mugwi ujejwe karanga ku Burundi n'umwihezo w'umukenguza amateka Ernest Nahimana umutohoji asanzwe no mu baharanira akaranga inyuma y'igubwirizwa ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku mukono ku munsi wa mbere w'inondwi wo mutohoji abona ko uwo mugwi uje hageze kugira ngo habuze wongere uhaka no berurimi w'ikirundi
turabona yuko ari ibintu z'akamaro ko turavye ururimi rw'ikirundi rwari rugeze haba mu nyandiko haba mu mvugo eka no mu bijanye nago kugira ngo duhereze akanovera duhereze n'agaciro ururimi kavukira tukizera ko rero uwo mugwi uzokora ukagarukira ururimi rw'ikirundi haba mu nyandiko haba mu mvugo ukanaturonza akazinduzi kukuye twari dufise yari yanditswe n'abazungu ngo niyo twoga ko ariko ubu munsi uri hejuru amajambo keneye insiguro ni menshi ibintu bizana no guhinga ngurukana bumenyi keneye gushigwa mu kirundi ni byinshi twari dusigaye ko umurundi wese fata ijambo akaryituka shatse tukanizera ko ushireho mugwi ni kimwe ariko kuronsa ibikwiriye kugira ukore neza nikindi tugasaba cyane cyane abo bategetsi yuko bwoca baherekeza ingingo uyo mugwi akawihereza ivyankenerwa byose bikwiye kugira ngo uje kukivi hanyuma utuse ivyo abarundi benshi intambwe ibonetse yuko haje uwo mugwi uhabuza ururimi rw'ikirundi ukawusubiza n'akanovera ejo aho bukera umukuru w'igihugu azohava akanadushikiriza n'umugwi w'igihugu ujejwe ivy'akaranga k'igihugu kuko twarabisavye haraciye iminsi kuyo mugwi wojaho kubaho kugira ngo naka karanga k'igihugu gasana katitutse nako nyene kace karonka umugubijejwe udusubize akaranga kaho hambere gafise insiguro ibitsa turakora bitajanye navyo navyo nyene bitebeje ku murongo n'abantu bose bare banyoteye kuri rimwe kirundi ruvugwa neza kwandikwa neza rugira icicaro mu makungu aho bukera tukabona nivyo biga vyose tubihinduye mu kirundi n'ukuri azaba ari ntambwe ntangere
umukenguza amateka Ernest Nahimana mutohoji akaba ari no mubahanira akaranga ku Burundi ninaha duciye turangiriza no makuru twari twabateguriye ndabashimimwe bwemwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Kofi Olivier Rubera intwari niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubivuje kugira ijuru ryiza abafise imanza muzisozere neza mubande mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.